Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9, FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose, no kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Inaha i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Ni ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ibikorwa byo kwiyamamariza amatora yo ku itariki ya 20 mu Burundi birakomeje, bigeze ku munsi wa 8. Cyakora ubu harimo agashya.
Turifuza rero kubona muri iyi myaka iri imbere abarundi barundi kazi nimwatwizere dusubira guha agaciro ubuzima bwa kiremwa muntu cyagira umuntu azira.
Uwo ni Dieudonné Nahimana, umwe mu bakandida bigenga, umupasiteri wa mbere mu mateka y'u Burundi ukoze politiki ku mugaragaro akaniyamamariza kuyobora igihugu, avuga bimwe mu byo azashyira imbere natorwa. Mu Rwanda ho abarokotse Jenoside barafatwa mu mugongo. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi n'amakuru y'imikino twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twategure kandi tugiye kugezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Eugenie. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU asaba amaleta ku isi gukora ku buryo abamenyeshamakuru boroherezwa mu kazi kabo ka minsi yose, na cyane cyane muri iki gihe cy'ikiza cy'umugera wa corona. Ni mu gihe kuri uyu w'Imana itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu isi yibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru. Antonio Guterres ashikiriza ko kuva icyo kiza gitangura kwigaragaza abamenyeshamakuru benshi bashiriweho amategeko n'ibihano kubw'akazi kabo. Amenyesha ko ONU yubahiriza amategeko yashyizweho n'ibihugu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19, ariko ko bidakwiye kubuza abamenyeshamakuru gukora umwuga wabo. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yarinuvye ibikoresho mvamakungu bikoreshwa mu gupima umugera wa corona. Mu ijambo yashikirije kuri uyu w'Imana, Magufuli yatanze akarorero k'ibipimo byakozwe ku mpene n'ipapayi byaje byerekana ko ivyo bintu bibiri byanduye COVID-19. Avuga ko atumva ingene ipapayi yo kwandura uwo mugera. Magufuli wo leta yiwe yamye ivuga ko muri iki kiza hari ikinyegejemwo, anasaba aba Tanzania gusenga kugira uwo mugira urangire. Yashikirije ko ibyo bikoresho birimwo utunenge n'amahenyo mu bijanye n'ubuhinga. Magufuli akeka ko hoba hari abanyagihugu bemejwe ko banduye uwo mugera ariko atari vyo. Yisunze ubushakashatsi kuri ibyo bikoresho, yongeye ashimangira ko Tanzania idakwiye gusubira kuza irakira imfashanyo iyo ariyo yose ngo ni nziza ku gihugu. Yasabye amatohoza yimbitse kuri ibyo bikoresho mvamakungu byo gupima COVID-19. Gushika kuri w'Imana, Tanzania yari imaze kuronka abantu banduye 480 barimwo 17 uwo mugera umaze guhitana. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugwi washyizweho n'ibiro bya perezida gukurikiranira hafi ibijyanye n'ikiza cya corona washikirije kutewe impungenge n'uko abanyamerika benshi batari ko barubahiriza ukutegerana kugira harwanywe ikwirakwira rya COVID-19. Debra Birks awuhagarariye yashikirije kuri w'Imana ko yatewe amakenga no kubona ibihumbi by'abanyamerika baja ku nkengera z'amazi muri California kwigina akazuba batubahirije ayo mategeko. Gushika ubu hafi cya kabiri cy'amaleta 50 ya Amerika aramaze kugurura ibibanza bihurirwamwo benshi nk'amaparke, inkengera z'amabahari, ibibuga by'urukino rwa golfe. Abikorera utwabo mutuzi duto duto nabo baramaze kugurura imirimo yabo. Gushika kuri w'Imana, abanyamerika barenga 168 nibo bari bamaze kwicwa n'umugera wa corona. Kubarenga 1,180,000 bamaze kwandura. Abategetsi muri Afghanistan bariko baratohoza amakuru avuga ko abasirikare ba Iran bacungera imbibe bakubise baraboreza igufa abanyafghanistan barenga 10 bariko baragerageza kujabuka urubibe babata mu mazi. Awa wategetsi bavuga ko ibiziga bishika kuri 12 byarobwe mu ruzi mu ntara ya Hart abandi 8 ntibazwe irengero. Abashika 70 bavuga ko aribo bakubaguwe mu gihe abatalibani bo bashikiriza igitigiri cya 23. Abadiplomate ba Iran muri Afghanistan bemeye ko bagiye gutohoza kuri ayo makuru ariko barahakana ibyo byagirije. Iran ihaye indaro abanyafghanistan baharugwa ku mamiliyoni 3 barimwo abafise ibyangombwa bibemerera kubayo hamwe n'abatabifise. Korea ya ruguru yararashe amasasu atari make ku kirindiro cy'abasirikare cy'igihugu kibanyi cya Korea y'Epfo ahari urubibe rugabura ibyo bihugu bibiri byashikirijwe n'igisirikare cya Korea y'Epfo kuri uyu w'Imana. Nta bafuye canke ibyononekaye ku ruhande rwa Korea y'Epfo, ariko igisirikare cyararashe naco urundi ruhande rw'urubibe mu kwihora nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba gisirikare ba Korea y'Epfo. Korea ya ruguru ntaco yavuze kuri ibyo byagirije, ariko inyuma y'amasaha bibaye abategetsi b'igisirikare ba Korea y'Epfo bashikirije ko bibaza ko Korea ya ruguru itabikoze ku bushake.
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri aya makuru. Amakuru mu karere tuhere mu Burundi aho abiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu n'ayabashinga amateka n'abajyanama b'amakomine bakomeje ibikorwa byabo uyu n'umunsi wa 8. Cyakora bamwe ejo ku cyumweru bafashe akaruhuko. Eroje birika neza adufitiye inkuru irambuye.
Ijambo amatora buriri ku minwa nka yose y'abarundi baba ba mu gihugu hagati n'abari hanze yacu. Iruhande y'abiyunga n'umugambwe Sende FDD uri ku butegetsi n'abacanamwe nk'umugambwe wa Dasgana Iprona, hari nabigenga nka Dieudonné Nahimana bari mu pastori wa mbere mu mateka y'u Burundi yakoze politike ku mugaragaro akanitoreza amabanga y'ikirenga y'umukuru w'igihugu. Kuri uyu w'Imana yari mu buraruko bushira uburengero mu ntara ya Cibitoke. Ngibi bimwe mu byashyira imbere.
Turifuza yo kubona muri iyi myaka iri imbere, imyaka iduri imbere, abarundi barundi kazi ni mwatwizera dusubira guha agaciro ubuzima bwa kiremwa muntu. Nta n'umwe muri twebwe atabuze umuntu, nta n'umwe muri twebwe atumvise inkuru y'abantu bishwe kuva mu myaka yehera, aho tugenda dusanga intambara z'amaziza zisubiriza. Turakwiye kuba abantu bahagarika ibyo. Ntagire umuntu azira go, ntihagire umuntu azira intara, ntihagire umuntu azira umugambi arimwo. Hakaba umugwi mutoyi ushitse mu by'uburongozi, inzira yose uba waciyemwo ugasanga abo bantu barateye imbere cyane, maze baribagiye ababashoboje gushika aho bashitse.
Leo nsanga ndakumana yamamariza Frodebu yazanya demokarasi nawe mu bimuraje ishinga no guhindura ibwizwa nshingiro waramutsatowe.
Ingingo zose zafashwe abana mapeko cyangwa babwirizwa zihotora umunyagihugu tuzozifuta, tuzohera kuri ibwirizwa nshingiro riheruka gutorwa tuzozifuta rya bwirizwa nshingiro. Bigomba kugarukana abantu basega cyere ryari riya ryavuga riri ugiye mu matora ugashikana ibice biri kwijana waronga umushinga amateka, ibyo barapfuze. Ugiye mu matora ugashikana ibice 5 kwijana waronga umushinga ibyo byarapfuze. Barondera rero abasikubwiza abasezi bandamba aho bwezi bambe mukendamuke ko abasabyi bagaca baba benshi. Iryo bwirizwa nshingiro riraka ijambo abashinga amateka n'abacenguza amateka ko rivuga riti abashinga amateka n'abacenguza amateka nibatora ibwirizwa perezida ntabe agiyumbamo akamara iminsi 30 ataratarafika ku rizuba rya kagirire neza subira kuba nero umushinga amateka ari hariya gukora yazuba ryo gukora yiko cyo dufaranga gusa. Igindi ngingo tuzofata tuzosubizaho amasezerano y'i Arusha kuko rya bwirizwa nshingiro nicyo cyari cyazimanganiye. Iri bwirizwa nshingiro nicyo cyatumye imigwigwana cyane cyane CNDD FDD na SNE ubu papa mu ishamba bakaza ngaha bagashinga n'imigambi mbere ubu kuri imigoko ari ibiri niyo itwara igihugu. Ikibabaje ntibazi icyo bagwani ko nyine ubwabo bari mu nduru sinzi ko tuzozikira none ya demokarasi bagwani ari iramajyaho iwabo. Ayo masezerano yacu tuzayasubiza gateka.
Ariko iryo tegeko ritwara ayandi yose ryahinduwe mu 2018 perezida Nkurunziza asanga ari kimwe mu bikorwa bihambaye yashoboye kurangura. Ku munsi wa 4 yabigarutse ko mu masengesho yagiranye n'abanywanyi ba Sende FDD n'indongozi yagiriye kagabisha abagiye gutwara nk'uko umengo yamaze kubona uzotorwa ngo amusubirire.
Ndongozi mugiye guturongora mugiye gutangura na mateka mashasha kuko jewe ndongora icyacu cyacu cy'u Burundi 2015 sinigeze ndahira imbere y'Imana ishobora byose. Ariko mwebwe muzorahira imbere y'Imana ishobora byose nibyo bwiriwe nigera rero ibyo narazi imbere imbere yashinga amateka n'abatinguza amateka ntugarahira mugabo abazorongo Burundi kino gihe umukuru w'igihugu azomora mu ngata azorahira imbere y'Imana n'imbere y'abenegihugu bose ntabwo ari abasore b'abenegihugu bumva yikwiriye kandika
Ababwirwa na cyane cyane Evariste ndayishimiye umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi nabonye n'ikimenyetso cy'Imana ntikibagwa nabi
Ndanezerewe cyane kubona n'Imana turi kumwe kuko mbahenda nta gihugu na kimwe cyavutse ari gitunzi bose barakoze hama bacu baza kudusamaza kugira ngo tube abasezi bacu babadatabuja baze batumarire ku byacu ajya amakoperative niyo migwi y'urugamba twese tutegeza gutonda tiraye Ni mtu wetu watuzogira mabanyi meshi. Tugira mahinguriro. Elegane uo kuimburu dasho ora. None uo shoruche mibarabariri. Tuchama barabara. Ayasanzwe ni ndarayi. Amashure ni vitaro vziza vziza. Mweme ayu uko utugeo girurunani. Kani muzo onora. Mbe muzo onora angahe. Hoho. Emu tulaheje jerelo kutanguru rugendo. Kuko tuatsinzi. Ereka wakumye wangabonye ne nawe twokwitora twotsinda mugabo dukeneye kugira urunani nawe njyaje mu yindi migambwe buje kubabwira batore twebwe
kuri uyu Imana Gaston ndi mu wa Iprona yamamarije mu ntara ya Cibitoke agatorwa asaba senere aja aho bita ku masanganzira muri komine Kirembe Kirundo na Muyinga mu buraruko bujire buzaruko Ndayishimiye atoye karata yitora muri komine giheta avuka mu gitega hagati na hagati yiteguriye amakoranira abiri kuri uyu wa mbere ibuheza ijuru rya Amerika
arakoze eroje kuri inkuru Tujeno niho mu Rwanda umubyeyi w'abana batatu warokotse genocide waruherutse gutemerwa inka ihaka yashumbushijwe izindi eshatu ubuyobozi bwa Ibuka mu karere ka Rubavu buvuga ko igikorwa nk'iki kirimo imbaraga mu barokotse Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru irambuye
ku itariki 22 z'ukwezi gushize kwa kane nibwo umugizi wa nabi yitwikiriye ijoro ateme inka ya Nyiramagure Rachel w'imyaka 48 umupfakazi w'abana batatu warokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 atuye mu mudugudu wa Rwamikungu ku mushumbusha ubuyobozi bwa laboratwari y'u Rwanda y'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera kuri iki cyumweru bwashyikirije umubyeyi inka yonsa nk'uko madame Monique Nyiransengimana uyobora umurenge wa Kanzenze yabitubwiye
na Rwanda Francisco Laboratory ni inka ya nziza ifite n'icyayo n'abakozi b'ikigo bayitanze ariko n'ubundi yatangiwe rimwe niyatanzwe n'ubuyobozi bw'umurenge yashyikirije inka eshatu
mu magambo make Nyiramagore Rachel wahawe inkisha kw'Amerika ko byamunejeje anashimira abamushumbushije
nziza ntakuba iyi gukamwa niyo ndiyo nishashe mana yanasinye cyane arakagira inka
Umuyobozi w'umurenge wa Kanzenza avuga ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubwo bwo gutema inka butari bumenyerewe mu murenge ayobora bityo ko uyu washumbushijwe adakwiye kugira izindi mpungenge ku bugizi bwa nabi bwakongera
Nda birashoboka mu myaka yabanjije mbere cyane ariko kugeza ngewe ni keso ya mbere nari nasire mu murenge kandi maze imyaka itatu umuyobozi ibindi byose byaba arashyigikiwe ubundi bwoba nta zindi mpungenge afite
Umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse genocide ibuka mu karere ka Rubavu bwana Innocent Bisengimana avuga ko itemwa ry'inka ya Nyiramagore ryanakurikiwe n'amagambo yuzuye urwango no gusesereza abarokotse genocide
batutemeye inka ndamukecu utari wishoboye ufite ubushobozi bukeya biratubabaza cyane kuko nta bundi bushobozi yari agifite ikindi bikurikiza amagambo mabi avuga ngo yishe inka y'uwacitse ku icumu abakeneye inyama za make ntibagendaye kurya icyo cyaduciye intege kiratubabaza
Bisengimana avuga ko kuba uyu mupfakazi wa genocide wiciwe inkimwe yashumbushijwe eshatu bitanga ihumure n'icyizere ku barokotse kandi bikaba n'urugero rwo gukora icyiza gikwiye kwiganwa
Yankini yari yapfuye yishe uyu munsi none twabonye inka eshatu cyadushimishije cyane cyadufashije kituremamo imbaraga bivuga ngo nubwo haba hari abandi banyarwanda bagifite wa mutima mwiza wo kugoboka bafite ibibazo ibi bikaba byaturemye mu ingufu yuko ubona umwanzi umwe ukabona abakunzi barembe wa wundi n'icyitegererezo tugomba gufata nk'abanyarwanda yuko mwanda gukira kobo imana ikagukira kandi
uyu muyobozi wa muri aka karere ka Rubavu avuga ko hamwe na hamwe muri aka karere hagenda hagaragara abantu bakomeretsa abarokotse genocide haba mu magambo cyangwa ubundi buryo mu gihe igihugu kikiri mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 2026 genocide yakorewe abatutsi
bikorwa ntabwo byari kubura zarabaye barahari bagiye bagira ingengabitekerezo hari bamwe bafunzwe ariko iki kitwereka isura nziza yuko nubwo haza abanzi bashaka kudushyira mu bibazo hari n'abandi badutekereza kudushyira mu nzira nziza yo kugara umutima wacu.
Mu bihe bitandukanye hagiye hagaragara abantu bibasira barokotse jenoside cyangwa kubatemera amatungo ariko hakanaboneka babashumbusha. Nibutse ko Sibomana Jean Pierre wakekwagaho kwica inka ya Nyiramagura yiteye ibyuma mu nda bicishije mu nda y'amaganga nawe yishwe arasiwe aho yari afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kanama mu karere ka Rubavu mu gitondo cyo ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane bivugwa ko yaba yararashwe agerageza gutoroka. Claude Ganza mu Nyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi ry'Amerika. Mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda twerekeza muri Uganda. Mu gihe abanyayuganda bizeye ko umukuru w'igihugu adohora ku mabwiriza yatanzwe mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya corona, abashinzwe umutekano bahanze amaso imipaka y'ibihugu bituranye. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Sebahizi.
Uganda isangiye imbibi n'ibihugu bitanu aribyo Sudani y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Tanzania hamwe n'u Rwanda. Kandi uretse Sudani y'Epfo, mu bindi bihugu umubare w'abandi ubarirwa mu magana. Ukurikije abashinzwe by'umutekano hamwe n'abayobozi bibanze mu gihugu, abantu benshi kuva mu gihugu cya Kenya hamwe n'u Rwanda barimo gukora ibishoboka byose kwambuka baza muri Uganda bakiye mu nzira zitemewe n'amategeko. Abel Bizimana n'umuyobozi mukuru wa politiki w'akarere ka Gisoro gahanyira urubibi n'igihugu cy'u Rwanda hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ubu Rwanda n'abavandimwe bacu ariko turi kubatinya, ariko ubu nabo ntitukibashaka noneho nabo bavandimwe bagume wabo ariko banze. Ndakubwiza ukuri bari gushyira akana nka hariya ngo turebere, abandi bakaryama hirya bagategereza. Akana kamara kubona abasirikare bagiye kagakora sigino bakaza nk'abandi jana bakaza bakihura nene ako kanya bakazimirira mu gihugu nk'ubuni senene zimirira mu byatsi neza ukabuta bashaka ngo babone.
None muri uru rwego kumaze kumenya ngo mufite imipaka utagenzura dore ngaho na Kongo nico kimwe, none ubwo mwashyizeho ngamba cyo kugira ngo mwirinde
umuntu ararushije kuzitirira nta mufatango wafata umuntu. Turagerageza mu buryo nyine bushoboka, ariko abantu bafata nijoro bagatutira isaha 8-9 bakaza. Kandi ibintu by'umupaka abantu babeshejweho n'amagendo bafite amayeri menshi ntabwo bamuzitirira ngo umushobore. Ariko njyewe ubwo wabwo mfite ngo umurwayi wa mbere uzava muri Gisoro azaba aturutse mu ruhande rw'u Rwanda, kuko density y'abafite agakoko ka coronavirus mu Rwanda iri hayi mu gihugu gito cyane. So ubwo ufashe average ukavuga ngo per capita wasanga twebwe risiki yo mu Rwanda iri hejuru cyane kusumbiye muri Uganda.
Avugana n'abanyamakuru umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Richard Karemire yavuze ko ibibazo byo ku mipaka barimo kubikurikirana. Ati nubwo bitashoboka kugira ngo bashire abasirikare kuri buri nchonda y'umupaka, ariko bongeye ingufu mu kuyigenzura. Ati twe nk'abashinzwe umutekano ntabwo twakura amaso yacu ku mipaka dusangiye n'ibihugu by'ibituranyi. Tuzi ko iyo mipaka ishobora kutuzanira ikibazo gikomeye nk'igihugu, ariko icyo dusaba abanyagihugu bose dufatanye kugira ngo twirinde abashobora gukoresha iyo mipaka kutuzanira uburwayi. Dufatanyije tuzatsinda urugamba.
Tujya kuwangura singa fena tukoragana bamo.
Hari n'amakuru y'uko hari abashinzwe umutekano boherejwe kurinda imipaka, ariko akabahabwa ruswa n'abo banyamahanga kugira ngo babemerere kwinjira. ibi byamaganywe n'umukuru w'igihugu mu kwezi gushize avuga ko uzafatwa arya ruswa muri urwo rwego azahanishwa igihano cyo kugerageza kwica abanyagihugu. Umukuru w'akarere gasangi umupaka n'igihugu cya Kenya yibukije abasirikare boherejwe kurinda umupaka amagambo y'umukuru w'igihugu.
If I ever get you across the border there, receiving any money from any person.
Ati uzaramuka afashwe yakira amafaranga ku muntu kugira ngo amwemerere kwinjira mu gihugu azahanwa bikomeye cyane. Umusirikare wambaye imyenda y'igisirikare cya Uganda gufata ruswa kugira ngo yemerere umunyakenya cyangwa umunyayuganda kwambuka umupaka azahanwa bitabanje kuganirwaho kuko azafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Tuzakujana mu rukiko tugushinje icyaha cyo gushaka kwica abanyagihugu. Hagati aho umubare w'amaze kwandura coronavirus mu gihugu umaze kugera kuri 88 ku bantu bakabakaba 2,500 bapimwe mu mpera z'icyumweru, batatu nibo basanganywe n'ubwo burwayi kandi babiri kuri bo akaba ari abashoferi b'imodoka zambukiranya imipaka, umwe mu Burundi n'undi w'umunyakenya. Nibutse ko abasaga 50 bo bakize uburwayi nuko bagasezererwa amavuriro. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ku bakunzi ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri isanga. Nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu, ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere.
Muri kumwe na Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo. Iganwa rya volleyball ryaraye risojwe i Bujumbura mu Burundi. Inkuru Desire Atungimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri i Kigali mu Rwanda, abagezaho.
Kuno munsi wa nyuma mu bagabo, Muzinga yatsinze Bujumbura Uwezo wa ndani ku maseta 3 ku busa. Amikare irahira Bisoro mu kuyitsinda maseta 3 ku busa nyene, nako kandi umugwi wa Rukinzo watsinze ga Cosmos. Inyuma y'iyo ntsinzi, Rukinzo yaciye yegukana igikombe cy'iganwa ryo mu gisagara cya Bujumbura uno mwaka. Umugwi wa Amikare wari wabaye wa mbere mu mwaka uheze ukaba wafashe ikibanza cya kabiri. Mu bigeme naho Gender Light Club yatsinze New Colombe amaseta 3 ku busa, na Muzinga itsinda Lesas amaseta 3 ku busa nyene. Umenyereza wa Muzinga akaba ashima kubona basubire kwiyongera igikombe, ahamenyesha ko ubukerebutsi bw'abakenyi aribwo bagikesha.
Umwaka twaraciteguriye cyane, turaprepara abakenyi neza muri kote fiziki tekiniki kiva n'andi ma ekipe tuzohura, kandi ma ekipe nayo nyine ntiyari yicaye. Ubu ngiye kuraba ekipe z'abakobwa zarateye imbere, si bya bindi mu minsi heze twatsinda 3 ku busa. Ubunya ekipe ziragenda zironka iseti imwe, ariko navyo nyene ubu tugiye gusaba kubikora ko tuvyanze dusubire kuri nivo twahora ko kuva kera.
Urongoye ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara cha Bujumbura Ngendahana Claver amenyesha ko ashimishwa n'ingene ihiganwa ry'uno mwaka ryagenze kuko ryaranzwe n'ubuhinga bwinshi. Arasaba ariko ko abafise uburyo bufata mu mugongo abakinyi kugira urwo rukino rugume rutera imbere.
Ihiganwa ryagenze neza cyane, abakinyi benshi bari bahindaguye ama ekipe, byaciye biboneka ko baradugije nivo, ama ekipe yadugije nivo. Imipira yagenze neza cyane, niho ubona ko n'abarorezi baguma baza kurorera imigwi isobanywa eka n'ibindi byinshi. Babasaba ko boshigikira imigwi abafise uburyo bakabutanga, ari abashobora guha akazi abakinyi bahirije amashuri bakabafasha.
Mu nkino nazo zihuza ubushikiranganji bwose bw'u Burundi muri basketball, umugwi w'ubushikiranganji bw'ubutungane ufise igikombe cy'umwaka uheze kuri wa gatandatu niho waronka uburenganzira bwo kuzokina urukino 8-51. Kizigenza uwo mugwi yamenyesheje ko hasigaye iminota 6 ngo urukino rurangire, ariho bahindura umukenyuro babona gutsinda urukino rutari rworoshe.
Twabonye yuko tudakoresheje ingufu nyinshi tudashobora gutsinda iyi match, twebwe rero tugize ico bita oma ome kuri demitere harimo n'amakuvertire menshi n'ibindi by'amakupe assiste nico kintu gitumye dutsindira imache kandi nize nibaza yuko iyo tuza kukigira hakirikare imache ni yari kutugora kuko twe turafise ama individualite umukinyi tumbya niho rero twiyumvire asi minute de la fin di match turagira oma ome strict kuri bamwe bamwe nk'umumenere wabo ubu mucunze twasaba ko atakuvertira gira ye none uvuga ko ako kabije dutsindiye ko
ubwo bushikiranganje no mupira w'amaguru rukabazo kenira ukino rwa nyuma inyuma yaho butsindi bushikiranganje gw'amagara y'abantu ibitsindo bitatu kuri kimwe mu rukino rwa nyuma bakazohora n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwatsinze ubushikiranganje bwo gufatana mu nda kuri za penalty zine kuri zibiri mu gihe mu minota 90 yatekanijwe n'amategeko iyo migwi yanganya ibitsindo bibiri ku bindi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Desire Hatungimana ku makuru ya sport.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Shuti banywanyi ba radio ijwi rya Amerika, ibiganiro radio yanyu bateguriye birahumuje. Tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi, nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubibagezaho aho bari hirya no hino mu ngo zabo muri iki gihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Fasili Gebeho ni we wegeranije aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Reka rero tubasezere tubararikira ibindi biganiro by'Ijwi rya Amerika. Mukomeze kandi kwirinda virusi ya corona aho muri hose. Tubifurije amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Tangi jambo mubanya gihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.